radio mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko itazasubiza mu Burundi impunzi z'Abarundi ziregwa kuba zaragize uruhare muri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015.
Umuntu yahoze igihugu cye akajya mu kindi noneho akakirwa na Runi cyangwa se UNHCR. Icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko abari mu maboko ya Runi cyangwa se UNHCR.
Professeur Nshuti Manase ushinzwe umuryango w'Uburasirazuba bw'Afurika, Leta y'u Burundi yo ivuga ko ayo mategeko atareba bashakishwa.
Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatumura rikerekana neza n'ubudashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yayo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa.
Ambassadeur Willy Nyamitwe ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu Burundi kandi amenshi mu mashuri yigisha imyuga abana batagize amahirwe yo gukomereza mu mashuri yisumbuye bugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho.
Semshanga irimo ya komine nyene yo yarugaye kubera manque de consommable. Abanyeshuri bagiyeyo baca bahava bagaca baza iwanje kubera ariho bashobora kumukungene biga n'ibikoresho. Hari inzindi shasha zibiri bubatse ya girerevaje bace bubaka zibiri gushika ubu nizo zirugaye.
Manirakiza Fabien uyobora ikigo cyigisha imyuga mu mujyi wa Karushi ari makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriweho.
Mwiriwe Veniste, turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasirikare bashika kuri bane barishwe mu mutego batezwe mu buraruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa gatatu, nkuko amakuru ava mu bajejwe umutekano muri icyo gihugu kiri mu rugamba n'imihari y'iterabwoba abivuga. Icyo gitero hafi y'ikigwati cya Yirgu mu ntara ya San Mantega cyakozwe n'abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki bica abasirikare bane n'abandi babiri bakomeretse. Ejo kwa gatatu nyene igisirikare cyavuze ko ingabo zacyo zirwanira mu kirere n'izirwanira ku butaka zagiye hamwe zigaba igitero cyo gusangangura ikambi bise iy'iterabwoba mu kagwati kitwa Ugaru mu buseruko bw'igihugu ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kane, ngo hicwa umwe mu bakora iterabwoba. Ibigo vya Ekleziya Katolika muri Haiti birimwo amashuri na za kaminuza byarahagaritse ibikorwa mu kiringo c'imisi itatu basabire kurwa ry'abapadiri batatu, ababikira babiri hamwe n'abandi bantu babiri banyurujwe haraheze indwi irenga. Uku kunyuruza kwabaye ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kane. Haiti yikukiye ku Bufaransa mu 1884 mu nyuma isa Ufaransa indishi y'amafaranga kuri ubwo bukoloni yakorewe. Umukuru wako kagwi kanyuruje abo bantu yavuze ko akeneye ko Ufaransa butanga iyo ndishi bitabaye uko akavuga ko azohagarika gufungurira abo yanyuruje.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru mu makungu tuyahere aha muri Amerika. Amakungu yaragize icyo ashikiriza inyuma yaho kuwa kabiri uwahoze ari umupolisi mu gisagara cya Minneapolis Derek Chauvin yegetswe ko ibyaha byo kwica umwirabure George Floyd mu mwaka uheze. Michelle Bachelet, umukuru wa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agatega kazi na muntu, yavuze ko urwo rubanza rwaciwe mu kuri. Avuga kandi ko iyo rucibwa ukundi byari kuba arakamaramaza. Mu nama nshingamateka y'Ubwongereza naho umushikiranganji wa mbere Boris Johnson nawe yarashimye urwo rubanza rwaciwe. Leta y'u Bufaransa nayo yavuze ko amakungu ashima ingingo yafashwe n'ubutungane. Umuvugizi wa leta Gabriel Attal yavuze ko ibyashikiye Floyd byajabutse imbibe za Leta Zunze za Amerika ko niyo ngingo ya sentare yashimwe no hanze y'imbibe za Amerika nyene. Abahinga mu kanama ka ONU kajejwe iby'agateka kazi na muntu bavuze jo ku munsi wa gatatu ko amagara ya Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya abangamiwe cyane kandi bagasaba Uburusiya kumurekura akaja kwivuriza mu kindi gihugu. Abo bahinga basaba abategetsi b'Uburusiya kwemerera Navalny agakurikiranwa n'abaganga biwe kandi bamuhe uburenganzira bwo gusohoka igihugu akaja kurondera ubuvuzi bwihuta nk'uko babikoze mu kwezi k'umunani muri 2020. Uwatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mvuto kuva mu kwezi kwa mbere mu ibohero ricungerewe bikomeye ahafashwe nabi ku buryo yoba anaburizwa igufa nk'uko abo bahinga ba ONU babivuga. Ariko abategetsi b'Uburusiya ntacyo baravuga ku byasabwe n'abo bahinga ba ONU. Abakuru b'ibihugu byo ku isi batari bake byitezwe ko bashikiriza ijambo kuri wa kane ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubutaka mu nama y'ihindagurika ry'ibidukikije iza kuba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Izo birongowe na Perezida Joe Biden wa Amerika. Abitezwe kugira icyo bashikirije barimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, abandi ni Chancellor w'Ubudage Angela Merkel, Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, wa Brazil Jair Bolsonaro hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi. Iyi nama mpuzamakungu kw'ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu twigoro twa Perezida Joe Biden two gusubiza Amerika ku burongozi bw'isi ku ihindagurika ry'ibihe. Inyuma y'aho yasubiriye Donald Trump yagaragaje ko yafashe icyo kibazo minenerwe aho mu mwaka wa 2015 yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris ku bidukikije.
Urakoze aloyize bigira Imana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio wacu wa akadomo com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, Leta y'u Rwanda iravuga ko itazasubiza mu Burundi impunzi z'Abarundi ziregwa kuba zaragize uruhare muri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015. Professeur Njuti Manasse ushinzwe umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika yabwiye Ijwi rya Amerika ku Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga impunzi.
Umuntu yahoze igihugu cye akajya mu kindi noneho akakirwa na Runi cyangwa se UNHCR, icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo cyaba kimufite n'ubushobozi kuko abari mu maboko ya Runi cyangwa se UNHCR. Rero uwo muntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko abatari ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe no kumurinda hasi cyite mu gihe igihugu, ariko mu by'ukuri ni uko abari mu maboko ya Runi. Kandi twese ari Abarundi, ari Abanyarwanda cyangwa se government zacu zombi zasinye amasezerano y'uko umuntu uhunze ari mu maboko ya Runi adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose. Igikuru ni uko Runi imureba ikavuga ngo uyu muntu ahunze, ibyo avuga nibyo bishobora kuba impamvu nyinshi. Igikuru ni uko avuga ngo ati izi mpamvu zirumvikana twemeye kumufata nk'impunzi. Iyo Runi yamufashe nk'impunzi rero nta gihugu gisubiza uwo muntu aba yahunze, ntibishoboka. Si ukwanga gusa, ni principle, ni principle twasinye kandi ibihugu byose byayisinyanye ntibishobora gusubiza abantu abahunze.
ariko leta y'u Burundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza leta wa kudeta.
Ngiranga abishaka n'iyo nawe nakubwiraga urumva impunzi za kubera impamvu nyinshi. Bashobora kuvuga ati kanaka yakoze ibingibi undi yakoze biriya, ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nkuko nakubwiye Loniyo ntanubwo imva ngo yahunze kuko yakoze ibyo yakoze biriya. Igikuru ni uko Loni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga. Icyo gihe n'impamvu kuri Loni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro. Bahitamuha impapuro zerekana ko akwiye kurindwa, kandi izo mpapuro nizana ntarwa z'u Rwanda bamuhindaga umuntu zabo bamana pasiporo zabo. Icyo gihe rero twe nk'igihugu icyo tuma ni ukuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari mu maboko ya Loni atari mu maboko y'u Rwanda. Rero iki gihe ntabwo dushobora kumusubiza kuko nta n'ubwo twabifite ububasha bwo kumusubizayo.
None iki cyemezo cya leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'u Burundi n'igihugu cyanyu?
Ariko sinzi ko ari n'icyemezo ngira ngo ni principle twese aba na government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye. So si icyemezo cy'u Rwanda rwose ngira ngo twumvikane neza. Ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushimye kuri Loni. None UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi. Iyo ni principle. Si ukuvuga ngo u Rwanda rwahinduye twe na principle rwo twahinduye. Ntitwabwiye Abarundi ko twe turashaka kubana Abarundi rwose nk'abaturanyi nk'abavandimwe, ariko ntabwo dushaka kubana twica amategeko, kandi nabo sinzi ko nabo babikora. Kandi amategeko twasinyiye ni ukuvuga ko uzahunga wese yanditswe na Loni kavuga ngo ni impunzi. Loni ni ukora assessment by the way, nta n'ubwo nako ni ko rigenzura, ntabwo ari Leta y'u Rwanda. Loni ni ko rigenzura, ikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi, ikamwemera. Mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho, ntabwo twabihindura. Ngira ngo twumvikane ko si position ya Leta y'u Rwanda, ni principle international, ni international norms tugendaho twese. Si principle rero ni international principle, nta n'ubwo ari position ya Leta y'u Rwanda. Dutandukanye principle, international principle na position y'igihugu. Ngira ngo byo bitandukanye. So principle rero iratureba nk'uko rero Burundi, nk'uko rero ibihugu byose, Ubugande, Congo, ahari impunzi. Iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu, ni principle twese twibirangijeho. So tuyitandukanye rwose.
Ministre Nshuti Manase, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi bavuga ko abashakishwa batarebwa n'ayo mategeko. Ambassadeur Willy Nyamitwe ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yabisobanuriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Baraya maze ngo iwe sheruse n'igice isuka yashikirije icyo cyiyumviro, akagira ati nicyo cyiyumviro cya Leta y'u Rwanda, nibyo biba bitumye umuntu amenya aho icyo gihugu gihagaze mu bijyanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko ugira tuti yiho convention relative au statut de refugie, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo uno munsi ku munsi w'ejo igenekezo rya 2022 ndamukiza iryo tegeko rizari kwije neza neza imyaka 67 rishyizwe mu ngiro.
Iryo tegeko nivugiki?
Ni itegeko ryashyizwe mu ngiro igenekezo rya 2022 ndamukiza umwaka w'igihumbi 1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Mpunzi ni nde? Mpunzi ni iki? Mpunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana. Iryo tegeko riratomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'ubudashobora kwitwa impunzi mu ngingo yayo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU murazi rero yuko ko kugerageza gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera
ariko
murazi ukwica abantu ikwica abantu guturira abantu ivyo ONU ntivyemera rero abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi ivyo vyaha abo ntibashobora n'umusi n'umwe kwitwa impunzi nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushigwa imbere y'ubutungane.
Si, ariko abo u Rwanda wavuze ko rutazoronka mu Burundi nabamaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi ubwo burenganzira bakaba babuhawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu aho muvuga kuri
icyo rero murumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro izo mpapuro aba ari impapuro za magendo burya impapuro iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba ari zizice mu kuri hari impapuro za magendo izo ni impapuro za magendo kuko umuntu ashaka gutembaga inzego zitorewe n'abenegihugu yishe abantu ariko arahunga nariho n'ababyemereye mufate nk'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'indwi umwaka w'2015 hari uwitwa Leonard kuri televiziyo y'abanyakenya yitwa TTN yiyemereye akagira ati twebwe nkajya magrenade ariko araturika bajya badako barapfa mu masoko bajya badanaza itomati bapfuye abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade none uyo muntu arashobora kubyiyemerera ku mugaragaro yarabikoze ku rubuga rw'intambara hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro izo ni impapuro za magendo abantu iyo bitahure rero icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana ku bikigenda hari amategeko mpuzamakungu twese za kubahiriza nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi bukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi.
Ambassadeur Willy Nyamitwe yavuganaga na Frederic Nkundikije. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwasubukuye iburanishwa ry'urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo igihugu cya Uganda isaba indishyi zigera kuri miliyari z'amadolari kubera uruhare rwa Uganda mu gusahura n'uruhare rw'ingabo zayo mu mvururu zabaye muri Kongo. Inkuru irambuye iginashusi bahizi muri Uganda.
N'urubanza rumaze imyaka irenga 20 muri urwo rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye. Repubulika ya Kongo yareze Uganda mu 1999 ishyigikiye igihugu kurenga ku mategeko mpuzamahanga abuze igihugu kohereza ingabo zacyo ku butaka bw'ikindi gihugu kidahawe uruhusha n'umuryango w'abibumbye. Usibye icyo kirego, Kongo inashinja igisirikare cya Uganda gukoresha intwaro ku butaka bwayo mu ntambara zahitanye ibihumbi by'abantu zikangiriza imitungo itari mike kandi kigasahura n'umutungo w'icyo gihugu. Ibyo byaha nibyo Kongo iheraho isaba urukiko gutegeka Uganda gutanga indishyi. Mu mwaka w'2005 urwo rukiko rwemeje ko Uganda yakoze ayo makosa rutegeka ko itanga indishyi ingana na miliyari 10 z'amadolari y'Amanyamerika. Uganda yanze gutanga iyo ndishyi ivuga ko ari ikirenga. Aho niho urukiko rwemereye ibihugu byombi kuja kugira ibiganiro kugira ngo byemeranye ku ndishyi ibinyuze byombi. Ariko nyuma y'imyaka 15 ibi bihugu byombi biganira ntacyo byagezeho bituma Kongo isubira kongera kurega muri urwo rukiko mpuzamahanga. Uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Okello Ogiem yatangarije Ijwi rya Amerika ko Uganda yemera amwe mu makosa leta ya Kongo iyishinja kandi ikanemera gutanga indishyi ariko indishyi ingana n'ibyangirijwe ku gihugu cya Uganda. Indishyi Kongo ishaka irakabije.
We accept some responsibilities, but we think that the figures that has been flying around 10 billion.
Ati, nka leta ya Uganda twemera amwe mu makosa yashinjwa abasirikare bacu ariko ntabwo twemeranya n'umubare w'amafaranga angana n'imiliyari 10 z'amadolari y'Amanyamerika. Iyo ndishi irakabije cyane. Twagize amanama menshi na leta ya Kongo, amwe muri ayo manama nayibereyemo. Twabajije leta ya Kongo kubarura buri kimwe bavuga cyangiritse nuko bakagiha agaciro mu mafaranga. Twaje gusanga nguteranije byose bavuga ko byangiritse ntabwo agaciro kabyo kageraga no ku miliyari imwe y'amadolari. Umwe mu banyamategeko bahagarariye leta ya Kongo muri uru rubanza, Jean-Paul Segiobe, yarayabwiye urwo rukiko rukorera mu Buholandi kuko Kongo isaba kwishyurwa miliyari enye z'amadolari y'Amanyamerika, umubare utandukanye n'uwo bari barasabye mbere wa miliyari 10. Minisitiri Rugyemu wa Uganda avuga ko afite icyizere ko ibihugu byombi bizagera ku mwanzuro w'icyo kibazo hatabaye imandi mahane. Avuga ko leta iriho ubu muri Kongo idatsimbataraye cyane kuri izo ndishi z'ikirenga.
On the Uganda side, we value the relationship with the DRC, and we think that
ati twe nka Uganda duha agaciro kenshi umubano wacu n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero twizeye ko iki kibazo tutumvikanaho kitabangamira umubano wacu. Repubulika ya Kongo niherutse gusaba kwinjira mu muryango ugize ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, kandi twashyigikiye icyifuzo cyabo. Kongo ni isoko ry'ibicuruzwa byacu byinshi cyane. Umubano w'ibihugu byacu byombi urimo inyungu za politiki n'iz'ubucuruzi tuha agaciro kanini cyane. Ikindi cyagaragaye mu iburanishwa ry'urwo rubanza n'uko urukiko rwemeje ko leta ya Kongo nayo yakoze amakosa yica amategeko mpuzamahanga mu mibanire hagati y'ibihugu yakorewe i Vienna mu 1961. Kongo ishinjwa kugaba igitero kuri ambasade ya Uganda Kinshasa. Icyo gitero ngo cyangirije inyubako ya ambasade, ndetse habaho no guhohotera abakozi bayo kandi basanganywe ubudahangarwa. Kuri icyo kirego ntacyo urukiko rwategetse Kongo kuriha Uganda. Igihugu cya Uganda cyohereje abasirikare bacu muri Kongo mu 1998 gufashanya kwigendera Laurent Désiré Kabila mu ntambara yaherutse ku butegetsi Perezida Mobutu Sese Seko. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi hameshe mu mashuri yigisha imyuga abana batagize amahirwe yo gukomeza amashuri yugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Amashuri amwe yarafunze, abanyeshuri basubira iwabo. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muregezwaho na Désiré Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bayobozi barongoye ibigo byigisha imyuga hirya no hino mu ntara zigize Burundi, ubukene bwugarije bene ayo mashuri nibwo butuma abanyeshuri batagize amahirwe yo kubandanya amashuri ari nyuma y'amashuri shingiro badahurumbira bene ivyo bigo. Jeannette Niyuhire arongoye ikigo c'imyuga kiri mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko mu myaka iheze bakironka imfashanyo z'amashirahamwe yitaye inyigisho z'imyuga barashobora kuramura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye, kandi n'abanyeshuri barayitabira mu gihe ubu iritigiri by'abaza kwiga bitera bigabanuka uko iminsi igenda kubera basanga ata bikoresho bihari.
Mu myaka yo guhera muri 2011 ryarigeze kuronka imfashanyo ya FCA, hama ico gihe twaronse abanyeshuri benshi cyane kandi bize neza cyane. N'uwo munsi ugiye kuraba mu bibanza bitandukanye urabasanga bariko baritunga, bariko barakora ibikorwa bitandukanye bitunga imiryango yabo. Ariko inyuma yaho twaragize ikibazo cyo kutaronka ibyo bikoresho twahora turonka. Abanyeshuri bwa mbere ishagaragara nuko baje badufitiye icizere nk'icambere, ariko uko bagiye dusanga tutifashe neza mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bwo kubigisha bagiye bagabanuka turabaronka benshi bifuza kwiga umwuga mugabo bagenda bagabanuka kuguko basanze atamikoro dufise tabikoresho
kwishure ryigisha imyuga mu gisagara c'intara ya Karusi muri komine Buhiga hagati mu Burundi ubwo bukene bw'ibikoresho nta buhari imvo nuko ico kigo gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Enabere ry'ingoma y'ububirigi ni mu gihe ibindi bigo bishika bitatu muri iyo komine nyene vyo bija vyarugaye imiryango kubera ubukene bw'ibikoresho Manirakiza Fabiano arongoye ikigo cigisha imyuga mu gisagara ca Karusi
ko ni vo y'ibikoresho ntangorane zihari kuko iyo proje zishira idufashamwo meme o niveau de l'équipement iradufasha ikipema zirahari meme les consommables des apprenants zirahari gendaje igihe ndahatangura abanyeshuri bari bake cyane kuko nahashitse hari abanyeshuri bashika 39 ariko mu myaka agira kwirikira twarashitse muri za mu banyeshuri bashika 87 mu bisanzwe kubera iyo centre ico nibaza gituma biyongera nuko iyo centre iri yapuye kuko hari iyo ndongoye akaba n'iyindi same shanga irimo komine nyene iyo yarugaye kubera manque de consommable abanyeshuri bagiyeyo baca bahava bagaca baza iwanje kubera ariho bashobora kuronka ukungene biga n'ibikoresha rinze indi shasha zibiri bubatse yagirevaje bace bubaka zibiri gushika ubona izo zirugaye
uretse ubukene bw'ibikoresho mfatanya nyigisho bamwe mu barongoye ayo mashuri y'imyuga bavuga ko mu minsi iri imbere hashobora kuba ubukene bw'abarimu bigisha imyuga nko gushona gusudira canke kubaza imvo zishikirizwa zikaba ari kubera ko amashuri yatanga impapuro z'umutsindo muri ibyo bisata atakibaho nibigira Fidelite arongo ikigo cy'imyuga cyo mu kinama mu buraro ku gisagara cha Bujumbura
abigisha twe dufise bigisha imyuga muri ibyo bigo byigisha imyuga nabigisha baba A4 naba A3 nta mashuri agisohora aba A4 nta mashuri agisohora aba A3 nukuvuga abantu ariko barakura bariko baragera kujya muri retraite etubona rero ngene bazo bahamprase kubera nta mashuri tubona yaba A2 ariko arafama abamenezi nta mashuri azaha basohora aba A2 basudere turiko turabona cyangwa aba A2 bakuteriye turiko turabona cyangwa aba A2 bindi bisata twigisha mu mashuri y'imyuga y'iwacu
uwo muyobozi asaba leta gufata icyo kibazo cy'abigisha bazoshobora gusubirira abimirije kukuruka igategekanya kuramura abigisha bazumwuga ariko kandi bafise ubumenyi mu bijyanye no gutanga inyigisho muri kazoza nibigira Fidelite avuga ko ibyo bizofasha mu kunagura icyo gisata cigisha imyuga mu Burundi
leta yategekanya abigisha bazosubirira abo bandi bifatiye ku nyigisho z'imyuga n'ubuhinga bujyanye no kwigisha kuko ashaka kwa wize umwuga ariko utagifise ubuhinga bwo kwigisha icyo twita la pedagogie umva tukabakayivukanisha hanyuma ntuduhave tusanga tufise abanyeshuri tutagira abigisha kuko mu byo twashikirije twarerekanye ko muri kino gihe turimo turabona ko mu mashuri y'imyuga usanga dufise abigisha ugasanga dufise abanyeshuri bake ariko kubera ibihe bigenda bihinduka kubera aba bana baheza umwaka w'icyenda ntibashobore kubandanya kubera kandi leta iriko irabijyamo rwose kugira ngo abantu bamenye iki gisata cy'imyuga icyaricyo gihurumbirwe tuzavanira tusanga dufise abanyeshuri ariko tutagira abigisha
amakuru dukura mu buyobozi bukuru buraba inyigisho z'imyuga mu bushikiranganji buraba iby'inyigisho nuko ibyo bibazo byose babizi kandi ababijejwe kandi bariko barondera umuturama
Washington ijwi rya Amerika
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wamfashije kubagezaho mbashimiye cyane kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda ku gisagara ni kansi abari isovu na gihinda muyaga abari ku musozi wa Nzarati ya Ruhango ndetse na bibare ya Kamonyi mwese mukomere mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
They did it in novelty with a boat on my legs. Should be our dreams with not a history. This perfume is in my memory. These sublime restes très intimes. tout le vent, ça ne seul m'emporte. So sublime, she comes in magical. To meet us again, to be